habaye ikoraniro ry'abademokrate n'ry'abarepublika buryo umunsi wa mbere bagerageza kwemeza abadasigana yuko ibyo bafite byose mu mugambi ko ari byo uburyo umugambi w'abarepublika ugizwe n'abagabo ugizwe n'abantu n'abazungu mugabo kubera ari umunsi wa mbere baragerageje kuzana kwerekana yuko harimo abantu batandukanye bahora baserukira igihugu cya etazi za amerika muri oniva kwerekana ko bafite abagore kwerekana ko bafite abantu babirabure ibyo rero n'ibintu nibaza n'abademokrate bagombye kugira cyo burya ku munsi wa mbere y'igikorwa kibaye nibaza yuko umuntu yorindira akazora bati mbe none ibyo bintu bariko baravuga byiza umukuru wabo Trump noneho yagiye mu mugambi w'abarepublike hadaciye iminsi myinshi burya nawe azoheza bivuge gutyo nizo rero jyewe narindiriye nzorabe yuko ibyo bariko baravuga bizobandanya byemezwa
Leonce Hakizimana namwe mwebwe mwabibonye gute amajambo yashikirijwe ku ijoro rya mbere gikoraniro ryo mugambwe mwayakiriye gute ika abategetsi batari bakiye barashikira amajambo barimwo senateur Tim Scott kabana Nikki Haley kandi yahoze ari nkuko tanazi yabivuze serikali ya leta z'umwe za Amerika muri ONU amajambo abategetsi batandukanye harimo n'umuhungu wa Trump Eric Trump mwayakiriye gute ikintu mwatahukanye niki
novuga yuko uravye amajambo menshi yavuzwe kiretse ngira ngo nka Scott we na Nikki nibo bavuga novuga ko bagerageje kuvuga amajambo ameze nk'aya sana ibintu by'urukundo bakavuga ubuzima bwabo ngene bwagenze ingene bakuze nk'uko abandi bose bakuze mbwa abandi bose amajambo menshi bavuze ayo gutera amashugwe Trump kuko nibaza kumwumvira uwaye ko arumviriza mukuru yari Trump bateza kumara ibintu mu gutera amashugwe kugira mwereke ko yakoze neza mugabo biragoye gutera amashugwe umuntu mu gihe hari abantu 178 bamaze gupfa mukagurwa ntubicishe mu kanwa ntiwerekane yuko hari umubabaro ntibateza kubwira Congress umubabaro gusa mugabo bateza kwerekana yuko ibyari bintu byabaje kandi akabivuga
ariko nk'uko mwabibonye mukivuga kuri icyo kibazo cyo kiza cya corona amajambo yashikirijwe cyane cyane yerekana ko ahubwo makuru yatangajwe mbere yavuga ko leta ya Amerika itafashe ingingo hakiri kare icyo kiza kikinjira ahubwo basa n'abavuga ko wewe yafashe ingingo z'umuntu arinda cyane gose aho yugaye amayira abandi bategetsi avuga nk'abademokrate nka nk'uwo cyane cyane bari kurahiganwa Joe Biden bavuga ko bo bashaka ko batugara imbibe ibyo bintu mwavyakiriye gute emosi yana he Leon se tukikuru wenyine
urumva ibyo nibaza ko no kuba byo sivyo imwe rimwe nuko na politike ari politike birakwiye ko abantu bavuga ukure kuko ukuri kwama ari ukuri no kuvuga uko biri Trump igihe yabizibira ko abantu bo muri Bushinwa bataza abantu bagumye baza abantu benshi bagumye bava igira kabiri benshi baza bava buraya no kuvuga abantu bazanye corona bagumye baza naho yayafashe iyo ngingo imwe hamica kabiri na turetse nuko yoba ari we yagize ikosa muri ico gihe cyangwa atagize ikosa igikuru nuko ingingo yagiye gufata mu nyuma zitafashije na gato nacyo gituma tumaze kubura abantu bangana gutyo urumva nibaza ko ibi by'uko yafashe ingingo oya nibaza ko atari by'uko ariko
hari n'utwigoro nyine tuboneka amajambo yashikirijwe ejo murazi ko kenshi na kenshi bavuga ko umugambwe wa Repubulika ta ikibanza gikomeye y'abafasoni canke abirabure ariko ejo mwiheje amajambo watanazi gahungu yashikirijwe n'abantu bakomakomeye harimo umufasoni hakabamwo n'umwirabure nkuko mwabivuze aho twovuga senateur Tim Scott hamwe na Nikki Haley yigeze guserukira leta z'umwe za Amerika muri ONU ku ntwaro ya Trump abategetsi batuye mwabakiriye gute amajambo bashikirije yo mwayakiriye gute
nkuko nabivuze iyo bagize koraniro cyane cyane umunsi wa mbere nk'uko byabaye ku bademokrate baratora abo bantu kugira bemeze yuko muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu badasangiye ivugo n'abandi abantu badasa n'abandi ko bose bari hamwe ibyo rero ni ukuzorinda turabe mugabo hari ibintu bavuga zohava kumbure izabirahinduka urabona ko nka Nikki Haley aravuga ibintu mugabo umuntu yosha araba ibyo yigeze kugira na we nakiri guverineri yuko yaragombye kumera nk'ubu gashyigikiye imigambi ya Perezida Trump. Noneho rero ibyo byabaye n'umugore yarasigaye muri leta za Trump yahora amukurikira rwose kandi amushyigikira rwose, umwe yita Koreane, sinzi ko abakurikirana amakuru bamwumva, yasabye yuko agomba kuva muri leta ya Trump. Ubu ibyo byose bica bituma naho abantu bariko baravuga bati turafise abantu abirabure ba Carson bagumyemo bande, mugabo biratanguye kuza biratambuka. Ingo rero turindire turabe umunsi wa kabiri, hamwe umugore wa Trump n'utwumva ngo agiraze kuvuga, turabe umunsi wa gatatu igihe Trump azoza kwemera yuko ari washigikiye umugambo wa Republika, turabe yuko ibyo bariko baravuga uwo munsi wa mbere, kuko nibaza umunsi wa mbere ni politike, hanyuma rero uko bizogenda turabe yuko bazoshobora kubandanya. Babandanije rero ba bantu, hariho abantu bashobora gukora Trump naho atacu yoba yakoze, hariho rero n'abandi bagomba kuraba yuko bo bahindura, bahora bibaza ko batora abademokrate bagahita bagahindura. Ingo rero turabe uko iminsi izobandanya, umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu twari ikintu boshika ko gikomeye.
Leonce Hakizimana, mu majambo yashikirijwe ejo ijoro rya mbere ry'igikoranire ry'umugambwe, hariho ubiravye neza urabona ko abashikije amajambo ashaka kuvuga ati Amerika itarongowe na Perezida Trump, abanyamerika bakwiye gutekerwa n'ubwoba, ibintu byinshi bishobora guhinduka, ntawe wo kwizigira Joe Biden umugambwe wa Demokrate. Ayo majambo mwayakiriye gute Leonce Hakizimana?
Amajambo yavuzwe kwari gutera ubwoba, nyene bagombye kwerekana yuko Trump ari umucunguzi w'isi, amaze kubura abantu bangana gutya. Ama icya kabiri bagomba gutera ubwoba yuko Joe Biden ari umuntu ari umusosiyaliste aje kuzofata ibintu byose akabitwara, abantu bakazana ibintu ngira ngo byo muri nko mu Bushinwa canke muri Cuba, mugabo ivyo sivyo birumvikana. Amajambo je nashimye washaka yari yanikiriwe na Tim Scott umusenateri. Tim Scott yavuze ati mvuga amajambo yakoresheje ngo ntimurabe ivyo avuga ngo rabe ibyo akora. Mugahuru uri kuravuga ko ari umuperezida wa Amerika, dutse abantu isi biri kuramwumviriza, umuntu ataza kuraba byose ibyo avuga n'ibyo akora, kuko ibyo avuze isi yose ibihugu byinshi bica bikurikiza. Urumva rero kuvuga ko Scott yavuze ijambo ryiza, mugabo byari byiza yari ko ari twoza ngo ari perezida, cyo kimwe na Nikki Haley, mugabo asaba ariko ari perezida, uzaba ari perezida ni umuntu ibyo avuga kenshi usanga ari ibintu bibabaje rwose kandi kenshi biteye ubwoba.
Ikindi kintu kibonekeje Professor Athanase Gahungu ni uko kenshi na kenshi hacamwo amajambo ya Perezida Trump, akaba yarakoranye ari kumwe n'abahinga mu byerekeye indwara ibiza, abahinga biwe mu byerekeye amagara y'abantu, akaba kenshi yarasebutse cyane muri icyo gihe kandi atarasanzwe ari mu bashikiriza amajambo iyo strategi cyangwa ubwo buhinga. Ivyo mwavyakiriye gute?
Nk'uko bimaze iminsi biba, erega bogora canke kizofasha umugambo wa Republika, si ayo majambo bariko baravuga, ni ukuzoshobora kubwira Trump ngo ashobore kuguma hamwe. Ibyo bariko baravuga ntaca agenda mu gitondo ngo agende kuri Twitter abikuremwo ngo aca agenda afate ibyo bintu bariko baravuga, afate abantu atangure kubatuka, afate ibyo bariko baravuga azabihindura, kugira ngo bakamwe bamubaza mu gitondo akavuga ati jewe navuze ibihi, ku mugoroba akaba yamaze guhindura ngo yango si ibyo navuze ngo nagombye kuvuga ibindi. Ibyo rero boshobora gufasha Trump kuguma akayifata neza akabishyiramwo ubushingantahe, ntaze arandika ibintu bituma atuka abo bariko baramuvugira. Nibeza ko bizofasha mugabo adahinduye zoguma bimeze nk'uko ikigoye umugambi w'abarepublika atari ibyo bariko baravuga byo gusiga amavuta yasosizwe, ariko ko ari Trump wenyine bizogora. Mugabo abantu bamumenyereye baguma bamutora kuko bavuga bati Trump noneho niwe muntu akomeye ashobora kwereka abademokrati akabatera ubwoba, icyo cyonyine nibaza yuko ari ari karokwesha mu kwitoza.
Leonce Hakizimana, mu ndwi iheze gihe hari ikoraniro ry'abademokrati, hariho abategetsi bahurikiye umugambwe w'abarepubulika bakomeye barimo nka John Kasich bashikirije amajambo ikabashigikira Joe Biden, murabona kwivyo muri indwi bishora gushika abatitsi bakomeye ba demokrati bagashikiza amajambo bashikira Trump ivyo n'ibintu mubona ko bizohava bishika muri indwi
oya ivyo ntibishora gushika barashora kuronka nk'umuntu umwe canke babiri bo hasi bakoresha nyene bwacitse umugabo sinzi ko badashora kuronka abantu bo hejuru nibashora no kuronka n'aba republike bene wabo uravye nk'aba abahora batwara Amerika ba president wa republike nibashora kuza Bush sinibaza ko ari hazo bari abandi basenateri bakomeye bahora basenateri ba kera sinibaza ko bazozaho oya jese ndabibona kuko noneho sinibaza ko ari cyo banakeneye cyane nibaza ko Trump akeneye ko agumya umugwi wamutoye kuva kera akawuguma ari wakurikirana mugabo uwo mugwi ugezwe n'abantu 25% kwicana sinzi yuko uzomushikana yashaka gushika mu gihe ataronde y'abantu bo hagati abademokrati n'ibyo bagerageza mugabo n'abanyine bakeneye gukora ibyo uko bashobora kugira ngo barabe yuko bazana abantu abantu basanzwe batora bagahaguruka ari benshi cyane gose
Tanas Gahungu mu majambo mu batitse babashikiriza amajambo uyu munsi harimo nk'uko mwabivuze umufasoni wa Trump Melania Trump umufasoni yazwi ko kenshi na kenshi atashikiriza majambo ya politike mwavuze ko mu makoraniro y'umugambi haba aba republika cyangwa aba demokrate kenshi na kenshi abari amajambo ya politike mwiteze iki ikintu mwiteze ko azoshikiriza n'ikihe turazi ko kenshi na kenshi yagumye ashikiriza imigambi yo kugwanya cyane cyane abantu cyangwa abana badodobereza abandi cyane bita mu cyongereza bullying ikintu mwiteze mu ijambo ryiwe n'ikihe
ibyo niteze yuko umupfato ni Melania Trump atugu uyu munsi yo niteze yuko azogira nkuko yamagira buryo buravye neza Melania yasi nibaza yuko umuntu yofata ko ari umuntu ashigikiye umugabo wiwe mugabo politika ariko aragomba guharanira kugwanya abantu babonera abandi abantu basindira abandi abantu batuma abantu babakumira ibyo bintu nibaza niyabivuga yuko bizogira kandi kantu kongeye kuri politike y'aba republika
gusozera Leon Sekizimana ubutumwa bwasa n'ubushikirizwa mu majambo yashikirizwe ejo bavuga ko nyabuna abanyamerika muragaba mu gihe umudemokrati ufata ubutegetsi ibintu byohinduka bigahinduka nabi mugatakaza ubuzi bwanyu mugatakaza ibintu byose Trump yashoye kubafasha gushika ko ubwo butumwa ku bwanyu n'ubutumwa uriko urashikira abanyagihugu n'ubutumwa abanyagihugu bazotega amatwi
sindavyibaza abanyamerika uravye intwaro uko zagera ibintu byuko abantu batera ubwoba abandi muri politike byaramyeho ibintu sibishasha y'aba republike bavuga yuko ubu mudemokrati atwaye isi yava yubama n'abademokrati rimwe mwe baravuga uko nyene mugabo nibaza yuko ari politike benshi ivyo ntibanasibanza ko ari umwe avyitaho kuko Joe Biden yarabaye vice president sinibaza yuko isi yubamye ahubwo badukuye mu ciza twari mu ico gihe so oya sindavyibaza ko ari uko bizogenda ahubwo reka turindire turaba ahubwo ko ibyo bagaye abademokrati yuko konga yabo yari ya umengo yari yirabura turabe ko boza n'umuco kuko gushika ubu ntawo tubona
Leon Se Hakizimana Professor Atanas Gahungu murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku byerekeye politique ya Amerika cyane cyane muri iki gihe abanyamerika biteguriye amatora akomeye cyane gose mu ntango z'ukwezi kwa 11 murakoze cyane gose.